kubana nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Urundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda. Ho mutwumvira kuri FM 104.3. Muri kumwe na Fidele Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Igisirikare mu bihugu biri mu nzira y'amajambere mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu bihugu byo muri Afrika kenshi usanga gifite uruhara ruboneka muri politiki muri ibyo bihugu. Iyo hari icyuka kibi cya politiki abasirikare barakunda kuhabonera karyo kuko ivanga muri politiki mu gutembagaza intwaro zihari bagafata ubutegetsi. Akarorero gaheruka kwigaragaza nako mu gihugu cya Guinea aho abasirikare batembagaje ku munsi w'Imana urangiye Perezida Alpha Conde. Imvo batanze gufata iyo ngingo n'ubukene bw'abanyagihugu na ruswa bavuga ko byari byimonogoje mu gihugu. Igihugu cya Mali bihana imbibe cyabayemo coup d'etat z'igisirikare zibiri kiringo kiri munsi y'umwaka, ya nyuma ikaba yabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Muri Niger coup d'etat yaraburijwemo mu kwezi kwa gatatu iminsi mikeyi mbere ko perezida yarahari arahira mu mabanga yiwe. Ubushakashatsi bwakozwe n'abashakashatsi babiri b'Abanyamerika Jonathan Power na Creighton Thine basanze hamaze kuba igeragezwa rya coup d'etat zirenga amajana abiri mu karere ka Afrika kuva mu mpera z'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda na 50 hafi y'ica kabiri muri zo zarashizwe mu bikorwa. Burkina Faso iza ku isonga mu makoup d'etat menshi yashyizwe mu ngiro, ni ukuvuga indwi, imwe gusa niyo yaburijwemo. Kubera akarere ka Afurika ariko karangwamo amakoup d'etat menshi cyane kurusha utundi turere two ku isi, kubera iki akibandanya no muri ibi bihe tugezemo? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Atanazi Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye akongera akaba umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari Paris mu Bufaransa na Professeur Denis Panshiniyubusa yigisha kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata cy'ibijanye n'intwaro y'ibihugu n'abene gihugu Département d'Histoire et Sciences Politiques muri Faculté de Lettres et Sciences Humaines ari i Bujumbura. Twatumire baje kubaramusa.
Turakuramukije, ndaramukije mwarimu.
Ndabaramukije mwese abo bariko baratwumviriza muri kino kiganiro. Ndaramukije n'umuvandimwe Atanazi Karayenga.
Ndabaramukije, tutangure. Kubera iki igisirikare gifise urwo ruhara ruboneka muri politiki muri ibyo bihugu byo mu nzira y'amajyambere na cyane cyane muri Afurika? Mbere kuri wewe Professeur Denis.
Egome, tugerageje kuvuga uko ibintu byifashe mu bihugu bitari bike bya Afurika. Nk'uko mwabivuze, turabona yuko uburya naho twinjiye mu ntwaro zitegerezwa kwitwa iza demokrasi, igisirikare umuntu yovuga ko kitigeze kiva neza na neza muri politike. Aha ni ukwibutsa yuko imbere yuko ibihugu bitari bike, imbere y'imyaka igihumbi kimwe amajana icyenda na 90, imbere yuko ibihugu bya Afurika bitari bike bijya mu ntwaro ya demokrasi, bijya mu kugaragaza intwaro ya demokrasi, ibihugu bitari bike byatwagwa n'abasirikare, ariko kandi n'ibitatwagwa n'abasirikare nabyo byari ibihugu bitwagwa n'abasivili, ariko abasirikare bafite uruhara runini cyane. Igihe rero haziye uku kugerageza intwaro za demokrasi, igisirikare ku ruhande rumwe wamengo kiravuye muri politike, ariko ntikigeze kivamo. Uburorero umuntu yotanga ni ubu bukurikira: mbega iyo umusirikare ibwirizwa shingiro rivuze yuko urongoye igihugu ategerezwa kuba ari umusivile, hanyuma umujeneral agatanga imihoho hanyuma akajya kwitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu mbega by'ukuri uyu muntu aba ari umusivile akandi karorero ni aho tubona abasivile bashoboye gushikira ubutegetsi ariko tukabona baguma bakorera mu kwaha kw'igisirikare ni ukuvuga rero yuko muri rusange uku kuvuga ngo ni ukugaruka kw'abasirikare ku butegetsi umuntu abiraje neza ahubwo yovuga yuko n'ubundi ataho bari baragiye neza na neza kuko bagumye bafite uruhara rukomeye cyane mu by'intwaro mu bya politike mu bihugu bitari bike bya Afurika.
Nawe Atanaze ubibona gute kuri icyo kibazo?
Jewe naciye mu Gisoda narize muri Cairo narize mu Burundi nariteguriye kuba umusoda hanyuma ikintu nibuka cyane ni uko bavuga yuko ngo twebwe abasoda abasirikare ngo nitwe dukunda igihugu gusumba abasivile kandi basabwa yuko ngo abasivile bama bariye disipline kandi ngo bakavuga abasizi yuko ngo basa n'abantu badakunda igihugu ngo ababikunda kandi bashobora kucizwa ari abasoda rero ako gatsima kuko wiyumvira ko umusoda ko ari wewe ujeje igihugu kari mu nyigisho y'igisoda mu by'ukuri harya mwarimu arabisize neza harya ngaho bataba bakiri ku ndwaro abasoda ntibaja kure cyane ikintu cyatangira cyerekana yuko bataja kure cyane burya abasoda kari mu bihugu byose tuvuga ngo ni Burundi cyane mu Rwanda cyane mu Bushinwa cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe abasoda bose igisoda mu bihugu byose dutwarwa n'abantu batemera yuko abasivile cyangwa abanyagihugu cyangwa inzego zishinzwe amateka n'izindi zimenya ibiriko birakorwa mu gisoda zimenya yuko impombo zazituze aha n'aha zimenya yuko abasirikare banyuze mu myimenyerezo aha n'aha baba bakorera mu mwishyiro ukomeye cyane bivuga yuko n'amahera bakoresha nta abatenguza amateka cyangwa kazi na za media nta n'umwe ashobora kujya kubaza shebye cya major ati mbe amahera mwayakoresheje he mwayakoresheje gute inkomu mwaziguze hehe abasoza banyu mwabarungise kwinga hehe ibyo byose byambara amabanga bivuga yuko burya abasivile benshi mu bihugu byo muri Afurika bapfa gutwara mubwo batwara abantu bafite ubushobozi bukomeye cyane kuko inkomu zirimo amahera menshi cyane nta appel d'offre public ihaba
umuntu arabye mu bihugu biteye imbere kuri ibyo mwari ko muravuga mfatiye kuri ibyo muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokarasi usanga igisirikare kijejwe gukingira inzego n'imbibe n'ubwigenge bw'igihugu ntikivange muri politiki Professor Jenny wavuze ko uravye nk'ibihugu bimunzu y'amajambere na Afrika bigoye kubera igisirikare kisa n'ikitigeze kiva mu nzego za politiki niki umubona cokogwa kugira ngo igisirikare kimere nko muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokarasi
ubwa mbere kugira ngo hagire igikogwa umuntu yovuga ingene abanyafrika bonyine ubwabo basanzwe babona ubutegetsi bwa politike muri Afrika gushika uyu munsi ubutegetsi bwa politike babubona yuko ari ubutegetsi bushingiye ku nguvu ni ukuvuga force physique ni ukuvuga uwo muntu afite inguvu niwe afite ubutegetsi iki rero biravye neza mu bihugu biteye imbere mu bya demokarasi mu bihugu by'Uburaya na Amerika urabona yuko nabo aho gushingiza ubutegetsi bwa politike ku nguvu nabo babushingiza ku mategeko iki rero kiratandukanye cyane kuko muri Afurika uko kumenyera yuko ubutegetsi yaba ubutegetsi ari ubwo umuntu afite inguvu bica bituma biha abasirikare ikibanza cya mbere mu byo gutegeka mukaba mwumva yuko bica bijyana n'ibi uyu muvandimwe Atanaze avuze yuko abasirikare bo nyine ubwabo basanzwe biyizi yuko ari nabo bakunda igihugu gusumba abasivile aribo bashobora kukigura urumva rero iyo mentalite ubwo buryo bwo kwakira ubutegetsi bwa politike ku banyafurika nibwo bukwiye kubanza guhinduka kugira ngo ubutegetsi bwa politike bushingire ku mategeko ntibushingire ku nguvu ahandi ho gushika ubu iyo habaye kudeta hanyuma akaba ari igisirikare gifata ubutegetsi abantu benshi babyakira ko ari ibintu bisanzwe kandi mu bisanzwe byategezwa kwakirwa yuko ari ibintu bidasanzwe
ku bwanyu Atanaze muhavuga iki kuri icyo kibazo
jambora yuko mu by'ukuri nk'uko profesa abivuze abantu baramenyereye yuko hatwara inguvu narinze kugira ikiganiro na president Ndadaye imbere y'uko atogwa muri icyo kiganiro yavuze ati ubutegetsi nirashitogwa nirashize amatora ndakurahiye nta butegetsi buzaba kifatwa biciye mu makudeta emwe yagiye hakiri kare kuko nkuko profesora yabivuze abantu bamenyereye yuko udafite inguvu inguvu y'inkoho nivyo ariko n'inguvu z'ubwoko abantu bafise ubwoko mwinshi w'ubwoko abateye imbere bibaza yuko ngo gutwarwa n'abatsinze mu matora mugabo bakagucura bufunira buhoro ngo nivyo bakabona yuko ngo majorite itezo kwama ari ifite ijambo izo nguvu zica mu buryo bwinshi hari n'abandi bacisha inguvu mu matungo ufite amahera menshi muri banki ukagira uti jewe nije gushisha inguvu zo gutwara ibindi bigaca mu buryo bwinshi rero ndakubwire yuko mu by'ukuri ako gatsima kuko bacisha mu nguvu inguvu nyinshi katova mu bantu batuzise yuko umunyagihugu wese uwo ari we wese aba muto aba amugaye abagwaye aba ari umuntu w'imbaraga nke afise uburenganzira bungana n'abandi banyagihugu bose kandi afise uburenganzira ntakugwa ko ukugira ati jewe nshaka uwundwara ari uyu tudashize kuri icyo cyiyumviro yuko ari abasoda ari abasivili ari abanyamahera ari abashaka gukoresha ubwoko ari abashaka gukoresha izindi nguvu zose zishoboka bumve bamenye yuko dutegerezwa kubaha iteka n'ibanga ry'umunyagihugu uwo ari we wese agira ati jewe ntoye naka kandi nimumwubahe mumwubahirize aho niho amakudeta azobaheza ariko bibandarije uko ni ukuri inguvu z'igisoda zizokwama zica imbere z'inguvu z'igisivile kandi noneho abasivili n'abasoda usanga bafite uruhara mu hamwe mu gutabagaza igihugu je nibuka amadiskuru amajambo yahamavugwa kudeta yihabaye na hamwe b'abakiri bato ntibiyibuka ivyavuzwe kuri micombero atombowe ivyavuzwe kuri bagaza akombowe ivyavuzwe muyoyowe yaratsinzwe mu matora ariko kenshi na kenshi abasaza bama baza binjira ngo n'abamarayika ngo bazi vyose bashoboye vyose hanyuma ugasanga n'ukuri imyaka ikurikira abagoye nabonye nkuko bimeze
mfatiye nko ku karorero ibiheruka kuba kudeta iheruka kuba muri Guine uko mwari ko murabivuga abasirikare Mamadi Dumbuya yayoboye iyo kudeta avuga ko icatumye bafata iyo ngingo bwari ubukene bw'abanyagihugu na cyane cyane mu bakiri bato na ruswa bavuga ko ngo byavyimonogoje mu gihugu Professor Denis yariko aravuga Athanase ko abo bagize ayo makudeta baza bafatiye ku byo bavuga ko ibintu biba byayanzaye mu gihugu haba hari iyo ruswa ubukene abantu batabona iyo baja bakaza bigira ko aribo bafise izo nyishu yamara kenshi bashitse ku butegetsi bakamara kumviriza ngene buryoshe biragora kugira bahave kubona nko mu mabarabara ya Conakry igihe bariko batembera bagize kudeta ugwaruka ruza kubasanganira n'ibintu bidasanzwe nikihe mwe mubona cokogwa kugira ngo ibintu ntibigume muri ubwo buryo aho indwaro ziba zigisivile zihari kumbura abo basirikare babona ko zageze ahantu abanyagihugu batakiziyumvamwo batakizere bakizivitiye bakabonera ko kandi ryo kukuza nabo badakora ibyo bemeye kurushiriza kugira bahakoyoka abanyagihugu
murumva ubu zitwa yuko ibihugu bitari bike byo muri Afrika byagiye muri intwaro ya demokrasi ni ukuvuga abarongozi cyo kimwe n'abaserukira abenegihugu tuvuge mu nama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abo bahagira kuko batowe ni nk'uko mu gifaransa twavuga yuko bagirana kontra bagirana amasezerano hagati yabo n'abenegihugu bifatiye ku migabo n'imigambi baba babashikirije bazobarangurira muri icyo gihe bisigura yuko baba bahaye umwizero abenegihugu muri iyo migambi bakavuga bati mwebwe muzoheza mumeregwe neza ariko rero uko abatari bake mu bashakashatsi bagiye baravyerekana naho hari abategetsi baboneka biciye mu matora uretse ko n'atari yake dusanga hari amatora atarayo kumugaragara watara ya demokrasi nk'uko byategerezwa dusanga abo bategetsi gusa baboneka biciye mu matora mugabo ingendo ari ya yindi ya kera ya ba bandi bashaka ubutegetsi bidaciye mu matora ni ukuvuga mu bihugu bitari bike bya Afrika nk'uko nabivuze ubutegetsi bushingiye ku nguvu uzosanga ubutegetsi bwubakiye ku guteza imbere no gukiza ab'iwabo n'abategetsi abo nk'uko yari kabivuga Athanase na wamu sangi umujango, wamu sangi inara, wamu sangi ugo, wamu sangi ya madini mwihugu usanga kazemi ndia aniza madini yifinazia mikatiri shafu nizi go avandi uzotangu kutegesi bushi ngie kukwe igiranya amatungo ndese hakawa nuku igiranya amatungo ya leta na yabarongo igihugu uzotangu kutegesi mula angwa nuku igungira kutegesi kimile de fonksiona chani chani kwenye ujanyi numukuru igihugu aho ucusanga mengo ikintu cyose atari wavuze ijambo rya nyuma nigishoboka n'ibyo mu Faransa yise presidentialisme monocentre ivyo kandi bigata bituma nk'umukuru w'igihugu agerageza kwerekana ko atari we atawundi muntu yashobora kurongora igihugu ivyo rero byose birashavuza abari bafite umwizero yuko mu by'ukuri igihugu cyari kigiye kurongorwa neza kuko cyashikiriye mu minwe y'abantu babanje kubabwira ibyiza bagiye kubagirira mugabo bashyizeho izo byiza ntibabibagirire aho rero ntiwashobora guca hazyuka amashavu ashobora gutuma cya gisirikare kigaruka mugabo kikagaruka nacyo nyene atakubwira ngo nuko aricyo kibishoboye gusa ahubwo kikagaruka kubera aricyo gifite inguvu zo gushobora kugira ayo makudeta ikindi novuga nimwe bamunkundiye
yego
ni ikibazo kigoye cyane icyo bita problematique mu Gifaransa no kuvuga iki kugira ngo ubutegetsi bwemerwe n'abenegihugu umuntu abushikira biciye mu matora ariko iyo uwo muntu yatowe hanyuma agaca akorera inabi abenegihugu akabangaza akabica akabafungira ubusa akanyuruza amatungo ya leta ndetse agaca yugara uruvuga rwa politike kugira ngo ntihashobore kuba impinduka no kuvuga ntagira uwundi mugambo ushika ku butegetsi cyane ntagira uwundi mukandida ashika ku butegetsi murazi ko rero n'abaca bahindura ibyizwa shingiro kugira ngo bagumeho aho rero haca haza ikibazo none ko guhindura ubutegetsi biciye mu matora bidakunda kubera urubuga rwugaye mwumva ubutegetsi bushya buhinduka bigenze gute nicyo gituma rero ibyo usanga bihaye urubuga abasirikare bafite ingufu kuko guhindura ubutegetsi biciye mu mutekano icyo bita voie pacifique no kuvuga amatora biba bidakunda kuko usanga imigambi itavuga rumwe na leta barayitoteje ugasanga abari mu mashyirahamwe yigenga daharanira ibyicaro bya politike barabatoteje ugasanga abanyamadini barabatoteje ugasanga abamenyeshamakuru barabatoteje
reka turabigaruka ko
rero ukunda gusanga muri Afurika abasirikare aribo bahava bagaca bakoresha ingufu mugabo nabo nyine ugasanga ntibazanye ziza kuko nk'uko mugenzanje yabivuze mu by'ukuri umuntu yumva ko atari nabyo bagenewe abasirikare ntibagenewe kurongora ibihugu.
Murakoze reka tubandanye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda aho turiko tuvuga ku basirikare mu bihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane mu karere ka Afurika usanga bafise uruhara ruboneka muri politiki yo habaye icuka kiri cya politiki muri ibyo bihugu bahabonera karyo ku gutembagaza ubutegetsi buhari bagafata ubutegetsi kenshi ntibagire akarusho ku byo baba bemeye mu gutembagaza imbo baba batanze gutembagaza ubwo butegetsi buhari. Turi kumwe na Athanase Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye akongera akaba n'umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari pari mu Bufaransa na Professeur Denis Banshimiye Ubusa yigisha kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata cy'ibijanye n'intwaro y'ibihugu n'abene gihugu Departement d'Histoire et Sciences Politiques muri Faculté de Lettres et Sciences Humaines ari i Bujumbura.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Yego reka tubananyije ikiganiro nze kuri Athanase Karayenga Professor Denis ari karabuga mu bituma abasirikare baboneraho akaryo bagatembagaza ubutegetsi babuhari ari karavuga ko kubera ubwo butegetsi bw'igisivile buhari naho babwaciye mu matora kenshi usanga ayo matora heze ukugene bigenza atari ibintu biri mu nyungu y'abanyagihugu bikorera abanyagihugu bikorera abantu bose biyumva muri ubwo butegetsi bigatuma haba nkuko yabivuze ishiravu tuma abasirikare nabo baca baza bagafata ubutegetsi nabo ntiyagira ikintu bahindura ukaguma ari umuzingi ugaruka hahandi muri Afrika nkuko mwariko murabivuga fatiye ku karorero ka Gine nivyo nyene mwariko muravuga by'uhindura ibwirizwa nshingiro kugira abategetsi bahari bahagume umuntu nkafa konde w'imyaka 83 nivyo yagize yahinduye ibwirizwa nshingiro kugira ngo ibiringo byo biheze agume ku butegetsi muri cyo gihe nikihe abategetsi bariho basivile bo kebuka kugira ngo nibatume haba ico cuka kibi kutizegwa n'abanyagihugu biha akaryo abasirikare kukuza byagira ico bahindura ibihugu bikaguma muri wa muzingi nako ndavuga uguma uzunguruka mu bituma akarere ka Afrika kaguma mu bibazo by'urutavana ko by'umutekano muke no kudatera imbere Athanase
cyane nibaza yuko arabaje sirikare araba civile nibaza yuko twese abanyafrika twese twari tukwiye kwigira akarere keza ka Julius Nyerere wowe yaravuze ati ngaramukane ndengeje manda bampaye abanyagihugu ibizokurikira azoza kudeta rero abantu bose bari bakwiye kumenya yuko kwiha ubutegetsi ubicishije muri kudeta utogwa utowe neza n'abanyagihugu mugabo ivyo arivyo vyose turazi ingene isi iguma izunguruka ibintu bihinduka urwaruka rushasha ruza imigenzi ihinduka abantu bose baratowe batatowe bashaka kuguma ku butegetsi birengeje manda iri kumbere mu mategeko agenderako cyane bahindura amategeko kugira biyongere imyaka ukuri bari batuye kubisa gashi bakibuka ingene Nyerere yari umuntu akomeye yari umuntu yubahwa yari umuntu w'incabwenge yari agikomeye ariko yarapfuye inkofero abwira abatanzaniya abanyagihugu ati nimubandanye jewe ibyo nashoboye narabishoboye akarorero ka Nyerere ni kukuba kizigenza kakatubera akarorero mu bihugu byose bya Afurika manda zizirenge zibiri zizirenge zitatu turazi ko urwaruka rwo muri Afurika rudashobora kurindira amamanda abiri atatu cumi mirongo ntibibaho ikindi ca kabiri birababaje cane umuntu agarutse kuri Gine ashwa konze n'umuntu w'umunyabwenge w'incabwenge ni umuntu yakoze muri UNESCO ni umuntu yavuga neza kandi akiri muri opozisiyo ni umuntu kandi yagwaniye demokarasi ariko raba yapfuye gushika ku butegetsi aratwara uko abishoboye nawe mutukira cyane nawe ubigaya ariko kugira ngo ahindure amategeko aca yiha ya manda ya gatatu yamara ingwezi y'amarorerwa vyamuhereye umuntu nkurya utagira uti yaragikenye umuntu nkurya yaraze ubwenge bwinshi umuntu nkurya yari kuja kuruhuka akabandanya kwigisha cyangwa akabandanya gutembera akabandanya kugira amakonferansi mu isi yose akaba arutumwa ko vyamuhereye kugira ngo agume ku butegetsi abakiri kino bahora bavuga bati umuntu imana zishaka gutembagaza zimushiramwa amanyama zimutuma yigira igihangange abatwara muri Afurika naho bari bakwiye kugaruka kandi ikindi cya gatatu abasirikare burya naho aho muri Kinde bariko barabakeza babaha amashurwe nta basirikare bashobora gutwara igihugu nta buhinga bwo gutwara igihugu bashize abasirikare biga gutwara igisirikare muganga yiga kuvura aramenyesha no kubigisha kuvuga amakuru ariko gutwara igihugu ni ubundi buhinga si ubuhinga bukura undi burya buhinga twigishwa mu gisoza kuko nababwiraciyemo abasoza nta buhinga na gato bafite kugira ngo nibo bazozana inyishu z'ubukene z'ukwiga z'akazi z'abarwaye ivyo ntibizoza mu basoza na rimwe rero botekereza bagatwara ibyo batwaye bagakora amabanga meza bafise bashinzwe n'igihugu jewe ahubwo rimwe na rimwe gashavu karafata nkibaza mbese abanyafurika bafata akarorero k'igihugu cyo muri Costa Rica Costa Rica ni igihugu cyafashe ingingo cyo gufutsa igisoda burundu baragenda umukuru w'igihugu w'icyo gihe yagira ati nzanira imfunguzo za kazeyoni n'imagazini zinzanire ashaka ayo mazu yose ayahinduramo amashure ibitaro amajambere kuva icyo gihe Costa Rica yaciye igihugu giteye imbere hari amazi hose hari elektrisite hose igihugu cyubaho kuko abasoda b'igihugu nziza kukivuga mugabo iriho bibaza ngo afite abasoda bwo kingira imbibe gukungira abasi n'ibiki ubwo n'ukuri inzego zo muri Afrika zirakeneye abasoda tena ntuzi haguma abapolisi murabuka isoda kiveho kigende.
Nawe Professor Denis, kuba ubushakashatsi bwakozwe n'abo bashakashatsi babiri b'abanyamerika Jonathan Powell na Clayton Time basanze hamaze kuba igeragezwa rya kudeta zirenga amajana abiri mu karere ka Afrika kuva mu mpera z'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu. Hafi cya kabiri muri zo zikaba zarashyizwe mu bikorwa mu bihugu biza ku isonga, Burkina Faso niza ku isonga mu makudeta menshi yashyizwe mu ngiro, ni ukuvuga indwi, imwe gusa akaba ariyo yaburijwemo. Birateye agahinda umuntu abonye ubwo bushakashatsi, none ibihugu bya Afrika bigumye muri iyo cercle vicieux novuga sinkenero bivuga mu Kirundi ugumugaruka aho wavuye, iterambere rizoboneka gute muri Afrika kubwanyu Professor?
Ego burya iki kibazo nticyoroshye kuko ntawushoka gifatira hejuru, nubwo turiko turavuga abasirikare tukavuga abatavuga rumwe, iki kibazo uwo kirondera neza yoja mu mizi yacu. Umwanditsi w'umufaransa yitwa Rene Otayeke niwe yavuze ati on ne fait pas de démocratie sans démocrate, ni ukuvuga nta ntwaro ya demokrasi ishoboka hatabanje kuboneka abademokrate. Abademokrate nabo ni abantu bafise imico n'imigenzo ijyanye na demokrasi. Muri iyo mico n'imigenzo imwe imwe hariho ukungana, ukwishyira n'ukwizana, hamwe no kwihanganiranira. Rero ikibazo aho kiri nikitubona yuko iyo hagize ngo umuntu yari muri opposition yahora avuga neza cyane akagorora ibintu agashika ku butegetsi akora bya bindi wa wundi nyene yasubiriye yahora akora, aho rero nigihe atamurushirije mu gukora nabi. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko abenegihugu twebwe Abanyafurika harimo n'incabwenge ntituraronka imico n'imigenzo ijyanye na demokrasi. Ni ukuvuga twebwe benshi mu Banyafurika twose imico n'imigenzo ijyanye n'intwaro y'umukazo twaciye mu kiringo kinini cy'intwaro y'umukazo, hanyuma twonka ivyo nyene, ivyo nyene nivyo tuzi ko ariko buryo bwiza bwo gutwara. Nico gituma rero iyo umuntu ashitse ku butegetsi akora ivyo nyene yakuze abona kandi azi yuko ari bwo buryo bwo gutwara, n'akarorero nubaha ni ca gihe ibihugu vyo muri Afurika vyashikiri nayo yo kwihukira. Abanyafurika baracyogeje abakolonizateur abanyaburaya bariko barabashobora kuri na boro mugabo izo ndongo za Afurika zishikiriye ibihugu zabandanije zitwaza umukazo nka kwa kundi abakolonizateur babikora kubera bari biyumvira yuko gutwara ari ugutwaza inguvu. Rero umuzi w'iki kibazo ni uko habanza kuboneka Abanyafurika incabwenge n'abenegihugu bafise imico n'imigenzo biyumvamo imico n'imigenzo ya demokrasi, atari bigusa byo ku karimi. Abije ku karimi hoho murabizi abantu barafashe ibigwanisho baja mu ishyamba, muvuge ibihugu vy'u Buganda, muvuge ibihugu vy'u Burundi, muvuge ibihugu vy'u Rwanda, muvuge ibihugu vya Kongo atari hake, hanyuma bavuga neza tukumva bagorora ibintu mugabo bashitse ku butegetsi nabo bagize co kimwe nabo basubiriye. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga dukeneye kubanza guhindura imico n'imigenzo y'abarongozi n'abenegihugu kugira ngo dushobore kuronka demokrasi. Ahandi ho ntibizokunda ko turonka demokrasi tudafise abademokrate. Uwo ni uwo muzi. N'ahandi ingorane z'igisirikare gusa, ingorane ni ya twebwe twese abenegihugu. Ingorane yoba yari y'igisirikare gishofasha igihugu ngo muri gine abenegihugu bagiye kubakeza, kuko bose bamenya yuko abasirikare batigeze biga imico n'imigenzo ya demokrasi mugabo bariko barabakeza kubera ntibazi yuko abasirikare badashobora kubazanira demokrasi.
Yego. Yego. Atanaze Professor Denis ariko aravuga ko umuzi w'ikibazo ari uko mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere na cyane cyane Afurika niyo turiko dushimikira ko ata demokrasi ishobora kuhaba atara demokrat atara abantu batwara bafise iyo migenzo n'imico ariko aravuga ijanye n'ingendo ya demokrasi avuga ko ivyo bintu bizotegeza guhinduka ni kibazo kikoroshe mubona hazo ko guki atanazi kugira ngo bishike ko izo systeme zihinduka kuko yari karabivuga professeur Denis baba arabo muri opposition abatavuga rumwe na leta n'intwaro zihari bose usanga ari bamwe nkuko babivuga atakintu kiboneka bahindura ikigira kamara abanyagihugu kugira ivyo bibazo byose byaduka byatuma nabo basirikare baza nizo ngwano ziba hagati y'abanyagihugu abantu bafata ingoho bakaja mu ishamba kugira bahindura ubutegetsi mu nyuma hashika ntibahindure hazokogwa iki kugira bihinduke iyo migenzo yari karavuga n'imico bijyanye na demokrasi bishobore kuba muri Afrika umunsi urizina
demokrasi ni kintu kimara imyaka myinshi kugira n'inkizi ubu mara imyaka ijana amajana abiri wubaka amajana atatu ikintu cihuta si ikintu ukubita urutoki ukatubona kiraje nubahakarore nko mu gihugu c'ubufaransa ndimwo demokrasi yabo nubira hari aho bagicumbagira hari aho bagiconekara kandi bamaze imyaka amajana abiri irenga rero twobaza tukamenya yuko intumbero izo gushikaza ku ntwaro rusange nyakuri dufata umwanya muremure nkuko profesor yabivuze burya agatoki kamenyere gukomba kama gahese twarezwe mu gihe cy'abatwaraga abakoloni tuzi yuko gutwara nk'abakoloni yari nasoze kare umunsi umwe yaraje yari mu Burundi yarije kuramusabagaza hanyuma aratubwira ijambo ati burya abazungu barazi ubwenge bwose ati abazungu ku gikoloni bari ngaha batwara bari ngaha izuba ry'ibujumba rikaba kubisa gahanga ukubisa mu gahanga nk'umurundi wese atariko baramenya ubwenge baraduhaye ikintu bokwita ngo twarikukire basha basubira iwabo ati mugabo basha baduha twebwe abanyafurika twebwe dutwara ubu baduha itegeko ryo kubatwarira mu byo kuri dutwarira abakoloni ibyo yari bituza bibwira abagaza twarakorere duswenge ni ukuvuga ikirere nibyo twakuze mu ntwaro z'ingufu nk'uko yabivuze ariko ikintu gishasha caje abarundi benshi abanyarwanda benshi abanyekongo benshi barize bariko bariga abarundi benshi baratembere barabona mu bindi bihugu ingeniri bimeze mu Buswise mu Bushinwa muri Turki muri Etats-Unis barashira akarorero rero nk'uko profesor yabivuze abademokrati kugira tubaronge nabo bize nabo batembereye nabo babonye ahandi ibyo bimera bosha hamwe bakagira bati ubu rero reka dushire imbere inyungu z'abanyagihugu inyungu z'abanyagihugu ni ukwigenga ni ukungana ni ukuba urunani solidarite umwe ari Burundi ari Cankuzo ntumuhebe ngo nuko atari Bujumbura ukamuvuza uko ushoboye kose ari mu Cankuzo ari Matana ari Rumonge aho ari hose akaronga ishuri akaronga akazi akaronga ikindi gihambaye kugira ngo dukore habi uruganda rwo gukora abademokrati ni za media tutaronse abantu bubaha amaradiyo ibimenyeshamakuru kugira abanyagihugu bose bashobore gushikiriza amajambo yabo n'ibyo byabo ibintu byose bya media bidahabona bitari mu mushuri abantu bose batwara intwaro zose zitwara nabi zaba zicinyiza abamenyeshamakuru zaba zicinyiza amateleviziyo zaba zicinyiza abantu bose bashize ibyiyumvira ahabona abigisha za kaminuza rero ndibaza yuko kugira tugire uruganda tuzokuramo abademokrati nk'uko yabivuze bica mu nzira nyinshi bifata umwanya muremure mugabo n'ukuri je ndabona ko turi mu nzira hari abantu benshi bize hari abantu bagiye hanze hari abantu baba amateleviziyo yo hanze hari abantu bashize akarorero bakira bati aha ni mitede covid bayirwanya neza gutyo uko abademokrati bakorwa gutyo
Professor Denis umuntu yihweje ibi by'amakudeta twari ko turavuga y'igisirikare umuntu arabye muri Afurika abitegeze ibintu basanga kenshi yabaye mu bihugu byakoronijwe n'Ubufaransa cyane bivuga ururimi rw'Igifaransa cyane cyane siho honyine mugabo cyane cyane kurusha ibihugu byakoronijwe n'Abongereza ibyo byo bayiterwa n'iki kubwanyu
ego umuntu abirazwe arabona cyane cyane yuko mu bihugu bishugitse cyane n'igihugu cy'Ubufaransa zaba ibyakoronijwe n'Ubufaransa cyangwa ibyahavuye bicudika n'Ubufaransa nyuma hakaramo cyane ibyo bintu byo guhindura ubutegetsi biciye mu makudeta icyo umuntu yovuga ni uko Ubufaransa bwagerageje kugumana ubucuti cyane n'ivyo bihugu biciye muri bibavuga vya francophonie ururimi rw'Igifaransa cyanke vya France Afrique ni kuvuga ubucuti nyene Ubufaransa bugirana n'ibihugu muri Afrika ariko rero ubwo bucuti kuba yuko ari Ubufaransa bwonyine bwagumanye ubucuti n'ibihugu bwacu dufuni na buhoro ariko ubucuti Ubufaransa bufitanye n'ivyo bihugu umengo ni ubucuti bw'ukwerekana yuko Ubufaransa butegerezwa kuba aribwo bwama buri imbere bubwira mu ngoro ivyo bihugu ico umuntu mu Gifaransa yokwita paternalisme ibihugu navyo vyo muri Afrika mengo bikaguma bikurikira Ubufaransa nk'uko mengo Ubufaransa yoba ari nk'umupapa bagerageza kujya barakurikira ivyo rero birakunze cyane kuboneka ariko kandi umuntu uriyo bari karavuga gusa mu vya politike yoheza karaba yuko Ubufaransa iyo ngendo buyigira kugira ngo bugerageze gushigikira inyungu z'ubutunzi bushobora kuba bufise muri ivyo bihugu vya Afrika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Isanga turiko tuvuga kugena igisirikare mu bihugu biri mu nzira y'amajambere mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu bihugu byo muri Afrika bivyo turiko dushimikira ko kesho usanga bigifise uruhara ruboneka muri politiki muri ivyo bihugu iyo hari cyuka kibi ca politiki abasirikare bagakunda kuhabonera karyo kuko ivanga muri politiki mu gutembagaza intwaro zihari bagafata ubutegetsi kesho bahashitse abanyagihugu muri rusangi batari bashimishijwe n'intwaro zihari barabasanganira ariko kenshi ntibagira ico bahinduye ku byari bihasanzwe. Turi kumwe n'abatumire Atanaza Karayenga umumenyesha makuru w'inararibonye akongera kaba n'umuhinga mpanuzo jambo yigenga ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari pari mu Bufaransa na Professeur Denis Banshimiye Ubusa yigisha kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata cy'ibijanye n'intwaro y'ibihugu n'abenegihugu Département d'histoire et sciences politiques muri Faculté des lettres et sciences humaines ari i Bujumbura.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Kuri Athanase Karayenga Professeur Denis ari karavuga nari mbajije igituma haba makudeta cyane umuntu yitegereje mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa kurusha ibivuga ururimi rw'Icyongereza. Hari n'abavuga ko kenshi urabya makudeta abari karaba n'uruhagarara ruriko ruba muri ibyo bihugu ariko bitegwa harimo n'uruhara rw'inyungu zo mu mahanga usanga kenshi zinyegeje bakurikirana ibintu bavuga ko zinyegeje ibiri biraba muri ibyo bihugu bigatuma haba icyo cuka kibi gihakaryo abasirikare kugufata ubutegetsi. Niko mubibona
ivyo nivyo mugabo sinzi yuko bica mu gisoza gusa mugabo ku bihugu bikuru utababitse ivyo ntumbero yo gushira imbere inyungu zabo kandi birumvikana nta wutwara muri birya bihugu binini binini yohumiriza akavuga ati ibihugu vyo muri Afurika ndavyibagiye nzoja muri Aziya canzoza ahandi oya bama bifise umutima wo kugira bati inyungu z'iki gihugu c'Iburaya co muri Amerika canke no mu Bushinwa n'ahandi zame ziri imbere ku isi yose niko bimeze. Ariko rero igihambaye si ico bwanje izo nyungu zizokwama kandi natwe turafise inyungu. Igihambaye ni uko Abanyafurika n'Abanyaburaya n'Abanyamerika n'Abakanada n'Abashinwa n'Abarusiya n'abandi twicara hamwe tukavuga tuti mwebwe murafise inyungu natwe turazifise, reka tuvugane rero tutabeshanya, twubahiriza inyungu zanyu namwe mwubahiriza inyungu zacu. Ivyo vyoshoboka mugabo hariho abantu mu gisoda canke mu gisivile mu bihugu vyo muri Afurika batifuza na gatoya yuko izo nyungu twoziganirira ahabona abamenyeshamakuru bakabimenya bashaka ko byaba biza mu rufuri nico gituma baca bigize inyuma bamenyesha amakuru ndagwa nka karurero ngo muri Gine birazwi yuko umuntu wese ashaka ubutegetsi muri Gine ateza kuba acudise n'abantu barondera bauxite bauxite ni minerai ikomeye kugira ngo ukore aluminium mu bindi bihugu ni diamant I Burundi ubu ni akeze ni terre rare muri Afrika dusubira yarabaye izahabu bivuga yuko abanyafurika n'ibyo bihugu bikuru bikomeye bishaka gutwara cyangwa gupfugura tuvuge kugura ubwo butare bwacu duteza kumvikana amenya kandi ibintu bizwi n'abanyagihugu abashikiranganje ibyo byose baba babizi abakenguza amateka abashinga amateka bose abanyagihugu bose bakamenya bati burya butare buva I Gakara bwahawe na Aka buzokwinjiza amahanga na gutya urwimba azotwara ayahanga na gutya leta y'u Burundi izohuza ayahanga na gutya bibe ku mugaragaro izahabu y'ino yinga gutyo izahabu yo mu cibitoki gutyo ni kariya ntawe yivuga kwaba turi mu rufuri aho ntaza akarore ko mu Burundi mugabo mu bihugu byose byo muri Afurika byaba mu rufuri fosfate yo muri Togo ntawe uzi yica izahabu yo muri Afurika sud ngeka bumva bazi yica mugabo kenshi usanga nabo ntibatabizi rero tugarutse kuri icyo kibazo cyo kuvuga abafaransa n'ibihugu bivuga igifaransa hari akantu kakagobora rya kumbure mu byo kugera ko zirya faranga ry'abanyafurika rihabwe igiciro kiriya cyane gifite to fixe ya euro irya n'ubumara irya sefa ubu basigaye bayita eco burya ni ukurya ry'umare kuko abantu bose batwara mu bihugu birimo eco cyangwa birimo sefa barya bari mu nzego zo hejuru bafise inyungu nyinshi rwose bashatse kumika umwana wabo kwiga muri Canada akura amahera muri banki yiwe agasharonka amaero cyangwa amadolari buno nyine murinda kugoka ugenda kurondera amahera mu isoko mu Ruvumera abandi nabo bagaca bagira ati je nshatse kugura imodoka yakwiswe n'umusonga mu Budage akora mu mufuko amahera angana nayo mu Budage rero abo bantu bafite inyungu nyinshi nyinshi ko zirya faranga bigumaho nta na rimwe bazokwiyohora nta na rimwe bazoshaka ko bacuruzoki kuko babikuramo inyungu nyinshi 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 n'inyungu z'ubufaransa ibyo nabyona birimo biriho ariko ikitavugwa ni inyungu z'abashikiranganji ni inyungu z'abanyamari bagura ibintu babizana nabone bari muri icyo kibazo umuntu agombye kumenya igituma haba hari uruhagaro rwo mu makuze bivuga igifaransa yogishyiramo n'icyo
Professor Denis ku byerekeye icyo kibazo nyene cy'izo nyungu zo mu mahanga zivugwa ko kenshi usanga zinyegeje inyuma y'ibiba biriko biraba muri Afurika ni ikibazo gikomeye cyane ni ibibazo biba biri hagati y'abanyafurika nyene ubwabo mu bihugu baba barimo
ego umuntu arashobora kuvuga yuko hari ikibazo gikomeye ariko umuti wa mbere wobanza kurondererwa muri Afurika nyene ni ukuvuga indongozi z'abanyafurika zitegerezwa kugira icyo umuntu yokwita une prise de conscience ni ukuvuga bakamenya ingorane ahiri hanyuma bakamenya yuko ibyo baba bariko barakora biba ari ibintu bitari ku nyungu z'abanyafurika mugabo biba ari biri ku nyungu zabo bafaransa cyangwa abo bandi banyaburaya cyangwa bashinwa muri icyo gihe rero hamaze kuba iyo prise de conscience ni ukuvuga abantu ndongozi za Afurika zikavuga ziti ibi bintu ntibikwiye kubandanya uku niho rero bashobora guca batora umuti urama ni ukuvuga bagashinga bati nk'uko atanaziye karabivuga kugira ngo ubutare bucukurwe nitwaba twebwe iwacu tutabishoboye abo tubuhaye bazokuramo aya natwe turonke aya mugabo kenshi usanga indongozi mu gutanga nk'ayo makontra y'ubutare zo ziraba icyo zo ubwazo zikuramo jewe ko ndi umukuru w'igihugu muri ubu butare nkuramwo iki jewe ndi wanje n'umuryango w'iwanje aho kubanza kuraba igihugu ndongoye gikuramwo akarusho akahe niyo prise de conscience rero nariko ndavuga ahandi ho bitagenze uko niho uzokumva habaye kudeta usubiriye uwo avuyeho avuga ngo mugabo ngo inyungu ngo zabi z'ibihugu dushunditse ngo turemeye yuko ngo zitazokorwa kogwa ni ukuvuga abamaze kumvikana n'ico gihugu rutura yuko kumbure n'icamushiraho wewe azozana akarusho kuri cyo gusumba n'uwo akuye urumva ngaho nawe tuba tuvuye nawe tuba tugiye nicyo gituma rero mvuga nti umuti nyamuti uri muri kino kintu cya prise de conscience indongozi za Afrika zikamenya yuko zikwiye kugwanyirira ineza y'abanyafrika zirongoye mugabo zikareka kuba ibikoresho byabo bafaransa cyangwa abashinwa cyangwa abanyaburaya cyangwa abanyamerika icyo ni ikibazo nacyo nyine gikomeye kuko ubwo Atanasi yari karavuga ati ubu ibintu byarahindutse hariho incabwenge incabwenge zirahari mugabo izo incabwenge zikorera bande ubwo ziri mu kwaha kw'abo bantu nyine nicyo gituma rero mvuga ni harakeneye kuba une prise de conscience y'indongozi za Afrika zivuge ngo ni gushibura abanyaburaya mugabo zikavuga yuko hakwiye kuba ukubana no gufashanya atari ugukandamizwa kwa bamwe n'abantu.
Atanaze mu byo mwariko muravuga kuri izo nyungu twariko tuvuga muvuga muti inyungu zo hanze zizokwamaho mugabo byose bizova ku nyungu nazo z'abanyafrika bazishize ku meza y'ibiganiro bakaronka inyungu zabo abanyamahanga bakaronka izabo ko atacobuza ko Afrika itera imbere harabavuga kubijanye n'ibihugu byo muri Afrika ubu abashinwa bariko bakwiragira hose bakaza bafite akarimi gasosa berekana ko bataje kumera nka ibihugu byaje bikoloniza Afrika bavuga ko byakinyize Afrika bigasahura amatungo yavyo kama yo mu butaka ariko amatwa asumira ibihugu byakiye ako karimi gasosa k'Ubushinwa bikakira amadeni y'umurengera nka Zambia bifite amadeni amwe atarabaho gushikaho bananiwe no kuri hayo madeni ku gihugu c'Ubushinwa cyacha gifata amatungo akomakomeye yo mu gihugu kugira byirihe bisubiza inyuma igihugu nka president mushasha wa Zambia vuze ko yasanze kigega kigaragara yasanze nayo makontra dasobanuye nivyo mwariko muravuga nivyo professor Johnny ariko aravuga bya prise de conscience gukorera mu muco no gukorera inyungu za Afrika mubandanije mubona nk'ubu Ubushinwa ukugende buriko bwigenza muri Afrika ubu bimeze gute kujanye n'izo nyungu twariko turavuga Atanasi
oya ashuma bakora nk'abandi n'ibindi bihugu bikomakomeye ariko kandi ntibamereye nabi abanyafrika gusa hari igihugu cyitwa Montenegro cyari muri ex Yugoslavia icyo gihugu ni kinyaburaya hari ibarabara autoroute ubushinwa bwagendeye kubakorera hanyuma baratanga kurikora mugabo bakora igice gusa sinzi ngo byageze icyo bikora ni uko iryo barabara ritaheze kandi igihugu cyatanze kiri mu madeni atagira uko agana bavuga yuko ubu Montenegro ahubwo ari igihugu cy'Ubushinwa nk'uko nyine ubivuze byo muri Zambia hari n'abandi bavuga ati ikivuko cyo mu Bugiriki cyitwa Pire abashinwa barakiguze rero bakiguze hari abavuga bati ninyenda muvana yuko kugira bashikire igihugu cy'Ubugiriki hanyuma n'Iburaya reka bafite ako gatsina ko kugira bati aho dushise hose tuhashinga izara tuhashinga imizi tube twatangiganiza abashinwa rero abandi bose abashinwa nta kigo ngo bazotubwirira ngo ni uko turi abanyafurika abashinwa bakeneye kubona abandi abarundi abanyarwanda basudane abasenegale abanigeriya abanyafurika bose muri rusange aba etiyopiya bahaguruka bati oya murashize inyungu natwe turashize inyungu reka dukorane mwunguke twunguke kandi twungutse muzamwungutse mwungutse tuzatwungutse ibyo birashoboka mugabo gushika ubu abantu baza bakavuga akarimi karisoza karyoshe no kubiyubara basa nabo basoza baza bavuga ngo tusise inyishu ku bibazo by'abanyafurika bose ntibibaho nta musoza tuba tubizi abasoza baba bamaze gukuraho ubukene mu bihugu batwaye ndabona akarorero mperaheza hari igihe kimwe nigisha muri ISCAM bari basabye kwigisha sociologie politique de système politique hanyuma umunsi umwe dushikira ku kibazo cyitwa inflation igisume ibiciro biduga 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 hanyuma zimwe ndabazaba abasoko ariko nigisha babaye abawushise nge ku benshi ari abajenero ndabaza ntibemubona kugira tugwanye inflation mu Burundi koko bwiki hari umusoza kanda ofisi yatarise ukuboko karambye ati mwarimu mwarimu ati ico kibazo ndafise ingene no gikemura ati no gushira imbere y'ubusise yose mu Burundi bwose ukashira umusoda kuko umudadaza ntahindura ibiciro eza narakwiswe n'inkuba ndatwenga nduma mugabo icyanze yaje nuko nijewe je nyenda twenze abandi basoda bo babona ko ari bisaza abasoda rero baza gakwemera yuko bazokora ibi bashise ingufu zo gukuraho ubukene kurwanya covid neza nta kamaro ko gutumwanya ubumviriza ntabyo bashoboye ntabyo bazopfa bashoboye badakoranye n'abanyagihugu ingufu z'ukuru n'abanyagihugu
nawe Professor Denis bavuga ko muri Afrika umuntu yitegereje mu bihugu byinshi usanga ata icyo no kwita mu France ata etat nation ziriho aho abanyagihugu bose bumva bafite umutima ukubana hamwe mu bihugu baba barimwo ugasanga mu bihugu bimwe bimwe turetse izo ngwano zica ziba kubera bamwe batiyumva mu butegetsi buhari hari nibice by'ibihugu byo muri Afrika usanga bigira ahantu bishaka kwiyongora ku gihugu kubera bivuga ko biba byarakorewe amakosa menshi bikibagirwa bigakandamizwa hano uvuga nk'igihugu cha Cameroon igihugu cha Nigeria n'ubu nko muri Tigre muri Ethiopia nivyo niko mubibona ko icyo kibazo cha etat nation gikomeye muri Afrika cyatumize ibibazo biguma bigaruka
ego ni kibazo cha etat nation kirashahari kandi gikura imizi yacyo mu gihe bihugu za Afrika byatugwa gufuni na buhoro hanyuma bariko barashinga imbibe bagashinga imbibe rero batanaravye ingene amoko ameze ingene yabatangiye imico bashobora kuja hamwe cyangwa ntibaje hamwe hanyuma bihugu vya Afrika vyikukiye bigaheza bigashimangira iyo ngingo yuko bitegerezwa kugumana imbibe vyarazwe n'ivyo bihugu vy'abanyaburaya vyabicura bufuni na buhoro ariko kandi ico kibazo caravuye kirakomera gikomejwe n'ubutegetsi ni bimwe navuga kare kuva ibihugu vya Afrika vyikukiye byinshi muri vyo vyaronse abategetsi usanga bahashitse barazwi ishinga n'ugukiza canke n'uguteza imbere abiwabo abiwabo nabivuze ni abo basangiye imiryango le clan canke intara canke amoko canke amadini ivyo rero bigatuma abandi bashavura ngira ngo dusimbiye nkaho hirya y'iwacu muri Congo tugafata ubutegetsi bw'uwahoze arongoye icyo gihugu cyitwa Zaire Mobutu Sese Seko murazi akarere avukamo ingene kari kameze ibihugu vyinshi vya Afrika byari bifise indongozi vyazwi ishinga no kubwira neza gusa ari wabo ivyo rero etat nation aho ibiri kirasinzikara kuko hacya haboneka intara ziyumva yuko zibagiwe iyo zivuze ko zibagiwe ntibibarukwibagirwa gusa ziba ziko ziravuga ko zarenganijwe ni ukuvuga yuko ivyinja vy'igihugu vyose nazo izo ntara zitabironse gutyo rero niho ico usanga hariho intara zimwe zimwe nkuko babivuga mu bihugu vya Cameroon vya Zaire canke nkuko vyagenze mu gihugu ca Sudan niho ico usanga hari intara zivuga ziti twebwe turakwiye kwiyonkora tube igihugu cigenga kugira ngo abenegihugu biwacu bashobore kumererwa neza etat nation rero iki kiracari ikibazo muri Afrika na cane cane ko tukifise izi ntwaro usanga zishingiye ku guteza imbere abo musangiye iki cangwa kiriya bigatuma umengo abandi baribagiwe
mukurangiza muri make Atanaza Karayenga mwavuze bitagenda neza muri Afrika ivyo bibazo bihari kugira ngo abatwumviriza mubahe icizere ko ibihe byiza biri imbere nikihe mpovuga ku bijanye n'akarere ka Afrika muri make
muri make je nabivuze nuko hari urwaruka rwiza cyane kandi ruriko ruratera imbere mu bihugu byose mu bihugu byose muri Afrika byose hari urwaruka ruriko ruriga ruriko ruratembera ruriko ruraba amakuru ku matereviziyo yo hanze ruri kuri réseaux sociaux Facebook n'ibindi ruko ndiko ndagikiza virgite hari urwaruka rufise umunoho w'ukumenya ibintu wo kujabuka wo kuja kudagaza wo kuja kwiga jewe niho mbona inyishu nziza izoza ikintu cya kabiri kumbere kizoza gishobora kuba inyishu nuko abasoda n'abasivili twe twisagashe twavuga tuti none ko byatunaniye kuva imyaka 50 60 ubwo ntawogerageza ubundi buhinzi bwo gutwara nzije juko kukumira intara ikavamo nzije juko kukumira uko cyangwa umukuru w'abantu ikavamo ubwo bikwiye yuko ahageze ko twogira akanama umuntu akagira ati none ko ibyo twakoresheje ingene twatwaranye byananiranye nta wugira bishasha kuko nta muntu n'umwe ari umusozi ari umusizi wo muri Afurika naho yo ari igihanga ngo afite amahera menshi nta muntu afite inyungu y'ukuba mu gihugu caba mu muriro caba mu nzangane caba mu bantu bari bapfungiye mu mpimba abantu babomowe nta gihugu gishobora kuronka iterambere n'itekane abantu bateme indwaro zibatwara bikagaruka kuri cya kindi avuga yuko kuronka uburenganzira umuntu wese umwe ari we wese kuronka uburenganzira bwo gutora mu matora meza yubahwa niyo nzira nziza ugashira ushyirako na media rero uburenganzira bwo kuvuga ibyo byose bibona bitari ikirungurira abanyagihugu bikaja habona.
Murakoze cyane. Ari mu kiganiro muri Isanga twariko tuvuga tufatiye ku karorero kuri kudeta iherutse kuba mu gihugu cya Gine ku ruhara rw'abasirikare muri politike y'ibihugu na cyane cyane twavuze ku karere ka Afurika. Abatumire twari dufise ni Athanase Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye akongera akaba n'umuhinga mpanuzwa jambo yigenga ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari pari mu Bufaransa na Professeur Denis Banshimiyubusa yigisha kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata kibijanye n'intwaro y'ibihugu n'abenegihugu Departement d'histoire et sciences politiques muri Faculté de lettres et sciences humaines ari i Bujumbura. Batumire ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe kuba mwadutumiye.
Egome na jewe ndabakengurukiye n'umuvukanya Athanase Karayenga twari kumwe nkabankengurukiye n'abadukurikiye bose.
Murakoze cyane.
Zibara dijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0
nayo kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona Thank you.
Ngozi Bakarolero Batanga Makuru Ahumurisa Wanatangi Jambo Kulivote Chabangula Unyaki Mateka Ikamirana Yabai, isubizo chachu Radio, isubizo Amerika Yabai, isubizo chachu Mugutereza, igihugu cy'Uburundi Yabai, isubizo chachu Mugutanga ijambo, mubanyagihugu Radio Ijwi Amerika Yabaye Isubizo Cyacu Radio Ijwi Amerika